Manda ya kuviza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe kuri no wa mbere kuri mikro muri kumwe na Joe Diane Ninahazwe ikaze makuru tubafitiye muri kano gatondo turahera ku yagezweho igenye no ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane tuyahere muri Afrika. Abanyagihugu muri Niger baritabiriye igice cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu ejo ku munsi w'Imana. N'amatora agamije kugushikira ubwa mbere ubutegetsi biciye mu nzira ya demokarasi kubikikukira ku bukoloni bw'Ubufaransa mu 1960. Umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi Mohamed Bazoum niwe ahabwa amahirwe inyuma yo kurusha abandi mu majwi 39% yatahukanye mu gice cya mbere cyabaye ku itariki ya 27 z'ukwezi kw'12. Yaje imbere y'uwahoze ari perezida Muhammad Usmani yari afise amajwi 17%. Umukandida Bazoum w'imyaka 60 yararanguye amabanga akomeye muri leta ya perezida Mahamadou Issoufou yarabaye umushikiranganji w'imigenderanire hamwe n'intwaro mu gihugu hagati. Muri iki gice cya kabiri ashyigikiwe n'abakandida babiri baronse ibibanza bya gatatu n'icya kane mu gice cya mbere cy'aya matora. Umushikiranganji wa Libya w'intwaro mu gihugu hagati yararusinzye ejo ku munsi w'Imana mu gitero cy'abagabo bitwaje ibirwanisho ku modokari yarimwo nk'uko byashyikirijwe n'ibiro byiwe. Imodokari yarimwo umushikiranganji Fati Bashaga hamwe n'izari zimucungereye umutekano zarasiwe mu murwa mukuru Tripoli avuye kugendera ishyirahamwe ry'igihugu rijejwe igitoro. Babiri muri abo barashe barafashwe, uwundi aricwa mu kurasana kw'abahuje n'abacungera umutekano wiwe. Ibiro byiwe byavuze ko umushikiranganji Bashaga atakomeretse ariko umwe mu bamucungerera umutekano yarakomeretse. Iki gitero kibaye haheze inzwi Libya yemeye gushinga leta fata kibanza yemewe n'amakungu izoshikana igihugu mu matora yo mu mpera z'uyu mwaka.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu makungu muri leta z'umwe za Amerika, ibiro by'umukuru w'igihugu White House bivuga ko byifuza ko amashuri nka yose ya leta mu gihugu yongera kugurura mu kwezi kwa kane mu gihe Amerika ikigwana n'ikiza cya COVID-19. Umushikiranganji ajejwe kumenyesha makuru muri Amerika Jen Psaki yavuze ariko ko iyo ngingo izoshoboka ari uko abashingamateka n'abasenateri bemeje umugambi w'amafaranga angana na triliyoni imwe n'imiliyaridi 900 z'amadolari leta ya perezida Joe Biden itegekanya gufashisha abanyamerika harimwo imiliyaridi 130 muri zo azobagenewe gufashisha amashure. Inama nshingamateka yitezwe muri iyi ndwi gutora no kwemeza integuro y'ayo mafaranga imbere yuko irungikwa muri sena mu itora ritekanijwe hagati mu kwezi kwa gatatu. Tukiri muri Amerika, umuhanuzi mu by'umutekano mu biro bya perezida Jake Sullivan yavuze ejo ku munsi w'Imana ko Amerika yatanguye kuganira na Irani kwirekurwa n'itahukanywa ry'Abanyamerika bashika kuri 5 bari mu minwe ya Irani bagirizwa ibikorwa bya maneko. Jake Sullivan yavuze ko gutahukana mu mahoro Abanyamerika bafatiwe mu makungu ari kimwe mu byihutirwa muri leta ya Joe Biden. Avuga ko Amerika itazokwemera ko abayo bafungwa bahowe ubusa kandi bitubahirije amategeko. Muri Myanmar, ibihumbi by'abanyagihugu barasubiye kwihereza amabarabara ku munsi w'Imana. Ni nyuma y'umunsi umwe abantu babiri bishwe n'igipolisi hamwe n'abajeje umutekano bakoresheje amasasu yica ivyuka bikoroza amosozi mu myiyerekano yiyamiriza kudeta yabaye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yaragaye yivuye nyuma ubwo bwicanyi.
Alize Bigirimana urakoze kuri amakuru yose waduteguruka weje kudushikiriza haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radiyacu vewa akaburungu com mukanya n'ingingo nkuru nkuru z'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari. Murundi abanyagihugu muri zone Kanyosha commune Muhamu manuko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bahangayikishije n'amazi mabi bavoma mu ruzi Mugere.
Nubundi twamye tuyavoma kare ntirwari bwasuku unye twamye twariko turayavoma amazi ariko aramanuka n'amaraso y'inyama nyine ariko aramanuka turayanwa none ko atamabombo tubwira kandi atarundi ruzi tufite twovomamo.
Uyu ni umwe manyagihugu muri commune Muhai ivugwa mu kibazo cy'amazi meza mu gihugu cy'u Burundi. Inkuru co kimwe nayagezeho mu gisata ca transport mu Rwanda turayarambura mu kanya isase mugume hagufi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabahi ikaze abanyagihugu muri fuza nongere ndabahi ikaze nari ndabice ku masonga nkitangura abanyagihugu muri zone Kanyosha commune Muhamu manuko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu Burundi bahangayikishije n'amazi mabi bavoma mu ruzi Mugere. Abavuganye n'ijwi rya Amerika bemeje ko ibi biri kubagira ku ingaruka mbi zitari nke mbwezi wacu rero jurika neza.
Nubundi twamye tuyavoma kare ntirwari bwasuku unye twamye twariko turayavoma amazi ariko aramanuka n'amaraso y'inyama nyine ariko aramanuka turayanwa none ko atamabombo tubwira kandi atarundi ruzi tufite twovomamo turemera nyine tukayanwa.
Uwo ni umukenyezi Speciosa Ndayizenga w'imyaka 54 muri zone Kanyosha muri commune Muhamu manuko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yemeza kuba n'abandi banyagihugu benshi muri ako gace bavoma amazi y'uruzi Mugere bakayakoresha ibikorwa byose ibibaviramo indwara na rijyari mu mucafu mwinshi urimo n'ibisigarira by'inyama n'insato z'ibitungwa bibagirwa iruhande y'urwo ruzi.
Nubundi twamye tuyavoma kare ntirwari bwasuku unye twamye twariko turayavoma amazi ariko aramanuka n'amaraso y'inyama nyine ariko aramanuka turayanwa none ko atamabombo tubwira kandi atarundi ruzi tufite twovomamo turemera nyine tukayanwa kandi tukayatekesha ingaruka nyine zirahaba abana baragwara inzoka bagahishira n'imishatsi ahubwo twosaba mwo dutabariza n'ukuri mukadutabariza mwe mu mushiki imbere mukabwira umukuru w'igihugu natwe akatonsa amazi none nayo ingenzi bari batanze ngaho benshi baciye bayahurira mu mazu yabo tuyagura ibidi imwe tukagura ibidi jana naho nyine kugira ngo bayaguhe ningorane.
Ibishyikizwa n'uwo mukenyezi birashimangirwa na Esperance Baranyizigiye ubundi mubyeyi wo muri Kanyosha.
Turayakoresha turayarongesha turayamesuza usanga abana bacu nabo bwa buyoka usanga ningorane bako barozi byawe izo nyama bariko barazironga tusanga tuko turayanwa abana bariko barayanwa tusanga tuko tugira ingorane ku mubiri za nzoka ingora zidakira tusanga ningorane ugasanga no kwivuza ningorane barabibona nayo ntibabibona barabibona mugabo usanga inda nazo nenga zarabaye ndase naho baba bashyize ku mabarabara tusanga baba bakubashije mu mazu yabo twe tugapfira kuyabona nyine uko nyine nicyo dusaba no kumudufasha kugira muri kiri imbere naho turonka amazi nk'abandi kwa amazi yose nayo iwacu muri usanga bamwe bayigungirako bakaja mu mazu yabo twege tugapfira kugura n'iryo jana hari igihunda nibura ugasanga biruwe aya mazi nyine yo nga
Ndayisenga yemeza ko kino kibazo kimaze imyaka irenga 15 kandi ku ishyira hamwe rimwe gusa rya leta rijejwe gutanga amazi n'umuyaga nkuba rejize zo ryama ryagiye kubaza abanyagihugu rikabizeza kubegereza amazi meza
biramaze imyaka kuva umuhizi Peter akiri ku ngoma yagishika kohorera amazi twarayavoma ku buntu mugabo rero harageze igihe amazi barayatwara nayo ari ku mabarabara tuyavoma ku mahera niba turose amavomo yacu kuko natwebwe ngira mu gihugu twoba turimwe none twe ntiturabarundi natwe turabarundi natwe niba turonza amazi urabona nkaho kuri Egide zo baraza bakaraba bakatubaza none muvoma Mugere tuvoma Mugere nyine ngo tugiye kubiraba bica bihereraho nyine.
Musaneri wa komine Muha Devote Ndayisenga amenyesha aho kino kibazo c'ubukene bw'amazi kiriko kirigwa n'abajeje intwaro bafatikanije n'ishirahamwe Rejidego asigura ko mu kurindira aho gitorerwa umuti hagiye kubanza kwihutirwa kubaka amacuniro meza kugira ngo abayangayanga ntibabandanye konona amazi ya Mugere.
Hariho ishirahamwe ryaronse isoko ryo kubaka ayo macuniro jewe novuga yuko asa nk'ababivuye ko jewe nkiba musitanteri nararondeye uwo muntu asanzwe yaronse yaronse iryo soko ryo kubaka ayo macuniro arambira yuko mu kwezi kw'icyenda kumwaka uheze 2020 azoba arangije kubaka ayo macuniro hari hageze gusakara hamwe n'ibindi bikorwa ariko nta n'ivyo yakoze mu nyuma turamwandikira amamiza ndomere ashika kuri atatu ariko ntaco bigeze bishura gushika isaha ubu rero tubifise uko niyo tumuhamagaye ku telefone ntatwitaba niyo tugiye kubaza ubutungane baza icy'amategeko avuga bivanye niyo tangi iyo injirikira irubaka ayo mazi nibaza ko azoshikira no kuri ayo macuniro ariko arakora muri uno mwanya mu kurindira yuko ayo yandi komine yari kirubaka yuko ashobora gukogwa akamo twotera abakorera kuri ayo macuniro nuko batokoresha amazi yo muri mugere umukoronga inyama baheze bavome amazi meza ahari
Uburundi bararurwa mu bihugu bya Afrika amazi meza amaze kwegerezwa abanyagihugu ku rugero rushimishije ibitigiri bitangwa n'ibisata byabo ni byita iterambere harimo UNICEF zerekana ko ibice 60% by'abarundi birenga bafite amazi meza mu gihe miliyoni 2 zirenga gato bafata iminota 30 ku munsi kugira ngo bayabone Roger Urika neza Ijwi rya Amerika
Eroje Urika neza urakoze tugume mu gihugu cy'u Burundi hamaze ikiyaga cya Tanganyika yaduze akarenga inkombe yatsitiwe amazi atari make ahitwa mu Kajaga mu gisagara cya Bujumbura nyene hamwe no mu Gatumba ahegereye urubibe ico gihugu gihana na Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ivyo vyaje vyongera ku mvura yari imaze iminsi igwa mu gisagara cya Bujumbura nawe nyene yononye ibitari bike ibindi kuri ino nkuru na mgenzi wacu Pierre Claver Nyunguru
Inezuri yaje bukebuke mutana Masacha yeje amazi yarari hariya kuri hozaga bona hari akari agapankarite kanani
abone abanyagihugu babo muri karitsi ya Kajaga mu burengero bw'igisagara ca Bujumbura hagufi barabara rya Gatumba rija ku mupaka ugabura Burundi na Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo bariko barivya ningenda batewe n'amazi y'ikiyaga ca Tanganyika nayo uruzi rusizi kuva ku munsi wa gatanu uheze
abantu bariko barimuka bose nta muntu n'umwe akihaba bose bimwe
Kwa chwe nyele kutibe, mbre mkwe chuko tuli bugisha, lana wama ke ugenda. Senke obi matebisa nga madino mungi hindi. Kuzila chaga zi, mga wanyishi zili nyuma ya chu, nga uza bumo. Tuwe isha ambele nga bisingora ne ya yini ze miferegi. Nisho chwe wanchara bitumi, iyo kuinjie chane, iyo harikuwari miferegi.
Amazu atari make yo muri iyo karutse yarabomotse ayandi ararengegwa n'umwuzurira w'amazi amabarabara n'imifurege y'amazi yaruzuye gushika naho bamwe bakoresha ubwato buto buto mu kujabuka umwe mu bahafise amazu yabwiye Ijwi rya Amerika ko ahora amupangiye inzu yiwe yimutse kubera inzu yarengewe n'amazi umushikiranganje ajejwe bidukikije kuri uyu wa mungu yisikiye kuraba ingene ibintu byifashe Deubide Rurema yabwiye bamenyesha makuru ko abubatse hafi y'ikiyaga cya Tanganyika ntibasigaze imetero zemewe n'amategeko aribo bagiye kwikwegera ingorane
n'imiyaga iza mu kiyaga ikaza ari imiyaga myinshi cyane igatuma amazi aca ahungabana duga agenda nko mwabibonye yononye ibintu byinshi cyane inyubako yonona kandi n'ibidukikije uko twabonye amatwareta mwamwe yononekaye nabyo ibintu byiza cyane byunyuwe nuko hari abantu baje kuvogera kumpengera z'ikiyaga Tanganyika bakahubaka amazu ibindi bakabyonona hari ibyo rero twamatwahanuye yuko abantu bokurikiza amategeko aho bayakurikije twasanze atabyononekaye cyinshi cyane kugira ngo ahakunkengera sikiyaga Tanganyika ku metero 150 nibahashire inyubako zikomakomeye ariko abantu ntibabikurikije
ubwo bushikiranganje bwatangaje ko bugiye gukoranya abegwa n'ico kibazo bose cyane cyane abahafitiye amazu kuva ku nkengera ya Tanganyika mu gisagara cya Bujumbura gushika mu bumanuko bw'igihugu mu Rumonge n'Inyanza Lake Deubide Rurema avuga ko atawundi muti atari gusambura inzu zubatswe hafi y'ico kiyaga
turaje ishinga nabo gushika n'ubu twama twasemereye mugabo bakaguma babikora kandi murabona yuko aya mazi yoyo yabaye mucamanza yabyerekanye atakinya natwe rero bica biduha ingufu kugira ngo tuzoce dufatira ngaha nyine twerekane yuko ibintu twagiye turasemerera turahanura ari ibintu by'ukuri n'ingene twohanganwa n'ibihindagurika ry'ibihe ariko tukahanura abantu tukabagira inama kugira ngo ntitwisamburire ko nk'impene
iruhande y'iyo myuzurira n'imvura yaguye muri gendwi yarasonge gisibe muri ico gice co mu Gatumba hasanzwe hari kambi yegeranirijwemo abantu barenga igihumbi bahahungiye kuva mu mwaka uheze kubera amazu yabo yasambuwe n'imvura canke imyuzurira y'amazi yatanganyika ubwo bushiranganje bwemeza ko bugiye gushikiriza leta umugambi utomoye wo kwimura abantu bose baba mu bice bibangamiwe kurusha handi aho yegerekiye Tanganyika n'uruzi rusizi bigabura Burundi na Congo Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru rakenuye tuve mu Burundi twerekeza mu Rwanda ushikiranganje ubujejo gufatana mu nda butangaza ko kuva no mwaka watangura abantu 34 bamaze guhitanwa n'ibiza 15 muri abo bahitanywe n'izo biza bakubiswe n'inkuba abandi 19 bazize imvura nyinshi nkuko mugenzi wacu Asumta Kaboyi abitubwira muri no nkuru yaduteguriye
Minisiteri ishinzwe ubutabazi mu Rwanda ivuga ko imvura yaguye mu ntangiriro z'uyu mwaka yanakomerekeje abantu bagera kuri 76 barimo 67 bakomerekejwe n'inkuba iyi minisiteri itangaza ko ihindagurika ry'ibihe ryatumye habaho imvura igutunguranye bikaba bisaba ko n'ingamba zo kwirinda guhitanwa n'ibi biza zakazwa Bwana Alphonse Hishamundu umuyobozi wo gukumira ibiza muri iyi minisiteri yabiganirije ijwi rya Amerika
Usanzwe mu gihe cy'urugaryi habaga hari igihe gito cy'izuba ariko muri kino gihe urabona ko ni ibintu bidasanzwe kuba imvura igwa ikagwa gutya muri rimwishi ni ikigaragara yuko hari ibibazo abantu bagomba kwitwararika tuvuge rero nibyo koko inkuba ni ikiza ndakumirwa ariko nibura hari ingamba zidufasha kugabanya ibyago byo kuba twakubitwa n'inkuba abantu rwose dukomeza kubashishikariza kuva mu mazi kuva mu mirimo ya imirimo yo ku gasozi rwose inkuba izirangana iyo n'amazi cyane abantu bakwiye kujya kugama kwihutira kugama mu nyubako iri hafi yabo akenshi iyo inkuba zikubise turakurikirana tukamenya ngo ese umuntu yarameze ate yarari hehe 90 hafi n'umunani ku ijana n'abantu bakubitwa bari bari hanze
igihe cy'urugaryi kivugwa kibarwa kuva mu kwezi kwa 12 kugeza mu kwezi kwa 2 mu bihe byo hambere abashinzwe iby'ubumenyi bw'ikirere bavugaga ko kitabagamo imvura nyinshi kirimo kuboneka muri iki gihe ariko minisiteri ishinzwe ubutabazi ikagira inama abaturage kujya babanza kumva iteganyagihe ritambutswa buri gihe mbere yo kuva mu rugo bajya mu mirimo muri ibi bihe habaye ihindagurika ry'ikirere
abantu nyine baba bagomba no kujya mu mirimo birumvikana ariko twabashikariza kujya bakurikirana n'iteganyagihe amakuru iteganyagihe akunda guca no kuri radiyo bakavuga ati mu gihe ku masaha y'umugoroba y'igicamunsi haragwa imvura nyinshi hafi mu turere twose tw'igihugu kandi iteganyagihe ubona ko risigaye rwose rivuga ibintu bikaba ikindi ni ukuvuga ngo iyo babonye imvura ikubye haje cya gico cy'umukara kenshi kiba kibuditse gisa nabi kikira kibyara gikunda kubyara inkuba badufashe twagiye tubona kenshi abajya kuziturika ne mu mvura niba kubyegendo zituri hakiri kare amatungo yacyure reka kugaburira inka mu mvura rwose icyo kintu bazaba baduhaye umuganda ufatika baduhaye umusanzu ufatika kugira ngo tugabanye ibyaha barabizi yuko bagomba gucomora bira byuma byose bikoresha umuriro w'amashanyarazi amaradiyo amateleviziyo kutavugira kuri za telefone abantu bagomba kwirinda gutwara ibyuma inkuba n'amashanyarazi izirana n'ibyo byo byose
abaturage bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko iryo teganyagihe baryumva ariko bakigowe no kubona amazu akomeye babamo atashyira ubuzima bwabo mu kaga uyatuye mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali
abyuka ashaka ukuntu yabaho iyo wagiye guhiga ufite agatelefone agerageza kumva aho aherereye teganyagihe uko rimeze ikibazo ni ukubona aho tuba turi kugira ngo nyine iyo teganyagihe imvura nijya kugwa natwe tube twarangije kwitegura kubera tudafite amazu umuntu ukumva ngo araha ejo ngo yimukiye aha nabwo ari ukugenda acumbikirwa n'umuryango n'abana nkanjye numva rwose baramutse bamfashije nkanjye nkabona aho mvuye n'umutekano wanjye kimwe n'abagenzi banjye nabo bose ibiza bishobora guhitana ubwo natwe Imana yabitugiriye neza mudukoreye ubuvugizi.
Usibye bahitanywe n'ibiza muri iyi minsi 45 ibanziriza uyu mwaka, Minisiteri ishinzwe ubutabazi ivuga ko hasenyutse inzu zikaba 500, imyaka ihinze kuri hegitari 196 irangirika, amatungo arimo inka 36 akubitwa n'inkuba, n'andi matungo agera ku 300 yishwe n'imvura nyinshi. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Nikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kwa dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, dutandukire amakuru agezweho mu gisata cya sport. Duhereye mu Burundi, haraye havutse ishamwe ry'abanonotsi bigeze guserukira ico gihugu mu nkino mpuzamakungu zitiriwe Jeux Olympiques. Venuste Niyongabo yatwaye umudari w'inzahabu mu 1996 ya Atlanta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amenyesha ko iryo shyirahamwe rije kugira rifasha urwaruka. Ibindi na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Iryo shyirahamwe ryavutse rije gushyira abanonotsi hamwe kugira nabo bahindukire bafashe urwaruka umwe wese mu vyo ashoboye. Bishikirizwa na Venuste Niyongabo aherutse kugenwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'inkino ku isi CEO, kugira aje mu bagize urwego nshingwabikorwa rw'ishyirahamwe ry'abanonotsi ku isi ahaserukira Afurika, kugira bafashe guteza imbere inkino. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika, abanza kutubwira icyabuze kugira hasubire kuboneka uwundi mudari muri izo nkino inyuma y'imyaka 25 habonetse umudari wa mbere mu gisata cy'abagabo.
Hariho amafederasiyo menshi ariho mu Burundi, nibaza ko ari amafederasiyo arenga 18, ariko tugiye kuraba uburyo bafise aho bategurira abana nta biriho. Rero nkibaza igituma ayo mafederasiyo ariho kandi adafise ahategurira abana, nibaza hariho ibitagenda neza, mugabo ntibiva ku mafederasiyo, nibaza ko twese igihugu cyose icyo cyumviro bo kija ko bakicishara ko kugira uronke aba Venuste Niyongabo bashike mu nkino kido zikomeye, nibaza yuko bafise abitegurira kandi bafise aba bategura bameze neza. Ikindi naco no kuraba kugira ukinde usinde Jeux Olympiques nuko ufise abarezi, ufise abamenyereza bazi kubitegura neza.
Venuste Niyongabo aratanga n'umuti abona wofasha kugira Burundi busubire kwitera iteka mu makungu.
Rero nosubira gusaba yuko amakrebe yogaruka aramenyereza cyane cyane kugira umuntu akora akazi nk'aka sukura bintu amahera no kuraba ico umuntu akunda inkino agafasha abandi. Turafise abayigisha bari ku mashuri makuru kandi babishoboye, hamwe bogerageza bakadufasha bakaba amasaha abiri yonyine kugira ngo bashobore gufasha abana bashobore kuja mu nkino. Je nibaza ko yoba ari intango ikomeye cyane kugira ngo Uburundi buzosubire guserukirwa mu makungu, baba mu bigeme cyangwa mu bagabo, kandi tugasubira hejuru. Turavye ibihugu bitwegereye nka Uganda, tukaraba Kenya, tukaraba Ethiopia, abatete bitegurira iwabo kandi barashaka ku bintu biteye igomwe cyane.
Iryo shyirahamwe ryaje hageze muri icyo gisata cyo kwinonora imitsi, bishikirizwa na Charles Nkazamyampi, umwe muri abo banonotsi. Ati ko bagiye gukorera hamwe umwimbu uzoboneka.
Niyo fera force tumaze kujya hamwe ibintu ijwi zishika kure, kuko naho nkandije nyine ariko nzo ruhande dukorana benshi kugira ngo izibushike kure. Kandi ndize yuko n'ubu n'igihugu cyabona yuko wa Olympic bakangutse badushaka bashigisha kugira bahe ikibanza bari bakwiriye kugira ngo bashobore gutanga umurongo mwiza w'ingene Burundi bwamenyekana cyane. Hari uko benshi hari ubumenyi benshi butandukanye wese afise, aho tugiye hamwe bizotanga impinduka nziza muri sport n'ubwo impinduka nziza mu gihugu.
Muri basketball naho mu nkino zabaye kuri no w'Imana, Mutanga United yatsinze Egrenoir ku manota 107.78, Dinamo irahira jimukana mu kwitsinda yorohewe cyane ku manota 133-52. New Star itsinda Muzinga ku manota 95-77. Nayo Kerne yatsinze Lesipo ku manota 67-57. Inyuma iyo ntsinzi ya Kerne uwo mugwi waciye ufata ikibanza cya mbere vyifata kibanza. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana acakurirwa mu gata na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda yagezeho mu gisata cya siporo mu gihugu cy'u Rwanda.
Mu mupira w'amaguru kuri uyu wa gatandatu ushize, ikipe ya AS Kigali yo mu Rwanda yasezerewe n'ikipe ya Club Sportif Sfaxien muri Tunisia mu ntera ya gatatu yo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika. Ni nyuma y'umukino wo kwishyura wabereye kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo. Umukino warangiye amakipe yombi anganyije igitego kimwe kuri kimwe. Ikipe ya AS Kigali niyo yafunguye amazamu mu gice cya mbere cy'umukino ku gitego cyatsinzwe na Abubakar Lawar, hanyuma Club Sportif Sfaxien iza kucyishyura mu gice cya kabiri gitsinzwe na Ferasi Shawati. Umukino ubanza wari wabereye mu Jazz Fax. Club Sportif Sfaxien yari yanyagiye AS Kigali ibitego 4-1. Iyi kipe yo muri Tunisia yahise yibonera uburenganzira bwo kwinjira mu cyiciro cy'amatsinda. AS Kigali mbere yo gusezererwa yari yagerageje gukora iyo bwabaga, ndetse n'amahirwe abigiramo uruhare isezerera Orapa United yo muri Botswana na KCCA yo muri Uganda. Nyuma yo kuva muri irushanwa rya Afurika, AS Kigali ikurikiye mugenzi wayo APR FC yasezerewe rugikubita mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'amakipe yabaye mbere wayo. Iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda yari ifite inzozi zo kugera nibura mu cyiciro cy'amatsinda, ariko ntiyashoboye kurenga irembo kuko yakuwemo n'ikipe ya Gor Mahia muri Kenya ku ntera ya mbere. Mu mukino wo gusiganwa ku magare, abakinnyi b'ikipe y'igihugu bamaze gutangira umwiherero mu rwego rwo kwitegura shampiyona ya Afurika izabera mu Misiri mu ntangiriro y'ukwezi gutaha kwa gatatu. Abakinnyi bahamagawe bari mu byiciro bitatu: hari ikipe nkuru y'abagabo, ikipe nkuru y'abakobwa n'ikipe y'ingimbi. Mu ikipe nkuru y'abagabo, abakinnyi bari mu mwiherero ni Joseph Areruya, Samuel Mugisha, Jean Bosco Nsengimana, Moise Mugisha, Renus Uhiriwe, Jean-Éric Habimana, Eric Muhoza na Jean-Claude Nzafashwa nayo. Mu bakobwa hari Diane Ingabire, Valentine Nzayisenga, Violette Irakoze, Jacqueline Tuyishime na Josiane Mukashema. Mu ikipe y'igihugu y'ingimbi, abakinnyi bari mu mwiherero ni Hussein Mugabo, Etienne Tuyizere, Valens Iradukunda na Samuel Niyonkuru. Nyuma y'uyu mwiherero, abatoza b'ikipe y'igihugu nibo bazafata umwanzuro wa nyuma ku bakinnyi bagomba kwerekeza mu Misiri, nk'uko bisobanurwa n'umunyamabanga mukuru mu ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda, Ferwasi Jean Leonard Sekanyange.
Ni byiza ko ibyiciro byombi abagomba kuba byombi baba represente, ariko icyo n'icyemezo cy'umukoci ni uzakugira inama kugira ati ni mushobora gutwara aba cyangwa se gushobora kureka aba ngaba bitewe n'imbaraga abona, kuko ntabwo twe twifuza kujya mu marushanwa yo kugira kwitabira gusa. Twe tuba tugiye guhatana, twifuza rero ko twatwara ikipe kuko iza mu midari, ikipe itsinda, atari ukujya kwitabira gusa.
Abatoza b'aya makipe ya timu Rwanda arimo kwitegura kwitabira shampiyona Afurika ni Felix Sempoma wungirijwe na Nathan Byukusenge. Abakanishi b'amagare ni Eric Maniriho na Sandrine Uwayezu. Obed Ruvogera ni ushinzwe gukandakanda abakinnyi no kubananura imikaya aribyo bita massage, naho Emmanuel Murenzi akaba umuyobozi wa tekinike mu ikipe y'igihugu. Dusoreze mu mukino wa basketball, aho ikipe y'igihugu yamaze kugaruka mu Rwanda ikubutse muri Tunisia, aho yari yitabiriye amajonjoro ya nyuma mu matsinda mu gushakisha itike yo kuzakina irushanwa rya Afrobasket rizabera hano i Kigali mu mezi y'uyu mwaka. Mu mikino yo mu itsinda ryarwo rya kane, u Rwanda rwatsinzwe na Mali ndetse na Nigeria, ariko narwo rwanga gutahiraho rutsinda Sudani y'Epfo. Ikipe y'u Rwanda iyobowe n'umutoza Henry Mwinuka w'umunyatanzania. Uyu mutoza ariko ngo arimo gukora by'agateganyo mu gihe arimo gushaka undi, nk'uko bisobanurwa na Jabo Landry, umuyobozi ushinzwe bikorwa mu ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu Rwanda, Ferwaba.
Kuri ubu Henry niwe mutoza mukuru uri kwakitinga w'agateganyo, ariko muri gahunda dufite turimo turashakisha undi waza kumufasha wakingururira abagiye.
Irushanwa rya Afrobasket rihuza amakipe y'ibihugu bya Afurika 16 rizabera mu Rwanda kuva ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa 8 kugeza ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Turabara mukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 0 2 4 kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda kabinonga gice dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano gatondo. Dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri mikoma ari kumera Joe Diane Ninazwe Fasil Gebe wigeranije amajwi yacu ku izina rya bagenzi bacu twemye twari tubikibanuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose naho utaha.